uburaro. Abimukira bashasha hamwe n'imirwi y'impunzi bari mu mirwi igenganywa mu bijanye no kubarondera uburaro bujanye n'inkenero zabo. Barahura ingorane mu kurondera inzu zirihishwa make na cane cane izo gukodesha bivuye ko haba ibura ry'amazu y'uburaro muri Australia. Abanyafrika bafise akaranga ka Australia bavuze ko amezi atandatu yiva nako bafashisha impunzi ari zihe zitoya cane ko cari gikwiye kuduzwa gushika ku mezi 12. Ivyo gufasha cane imiryango hamwe n'abantu kubgabo bangwa bavyuka kugira bashobore guhangana n'ingorane zikurikirana kwimukira mu kindi gihugu. Birababaje cyane kubona uri wenyine kuronda aho ukodesha ngo ukika umusaya. Ntabwo tuba turitegura kubikora ubwacu nyuma y'amezi atandatu, na cyane cyane tuba tukiri kwiga ururimi, gushyira abana mu mashure, kugerageza kurondera akazi. Umurwi w'ibiganiro Western Australia. Ivangura ry'amoko riboneka n'intaboneka vyabaye inyambabazi. Abanyafrika bafise akaranga ka Australia bavuga ko bahuye navyo mu kurondera inzu za make kandi zibakwiye. Imirwi y'impunzi yaratanze uturorero twinshi mu buryo bakumiriwe n'abagurishwa amazu, abakodesha amazu nk'akarorero mu kudatanga amakuru y'inzu ziriho canke naho bagirirwa kubera igitigiri kigeze imiryango yabo. Barambwiye kenshi ko amazu ari makeya cane ufatiye ku mazu ya leta canke mu mazu y'abikorera utwabo. Kugira bacumbikire imiryango minini mu gihe ku miryango imwe amazu adasiba kuduga igiciro gushika ubwo imiryango igomba kwimuka buri mwaka. Ibi birafise ingaruka mbi cyane mu bwenge kuba badashobora kumva bafise amahoro y'umutima yo kuguma hamwe. Ingaruka mbi y'imibonekeza cyane ku bana ku mashure yabo. Umurwi w'ibiganiro vyongeye imirwi myinshi yavuze ko kumara umwanya uri ku rutonde rwo kurindira kugira uronke inzu ya leta bitera umubabaro n'agahinda. Abafashe impunzi hamwe n'abagira neza babonye ko izo ngorane zigiye hamwe zituma impunzi nshasha zishobora kuba mwibarabara mu buryo bworoshye. Imirwi myinshi yavuze ku ngorane ko Abanyafrika bafise akaranga ka Australia b'abakenyezi bava mu bivuye mu gukubagurwa mu mihira yabo bica biboneka ko bahenewe ikigo kidasanzwe cyo kwakira mwene abo bakenyezi. Gutanga indero inshimitse ku Banyafurika bafite akaranga ka Australia yabonetse ko nayo ari uburyo bwihutira. Uru rutonde rufasha mu gutanga inkuru z'ingirakamaro kugira bashobore kuronka uburaro bwiza no kubaronsa inkuru kubijanye n'agateka kabo. Abafashe impunzi hamwe n'abagiraneza bashimitse ku vyiyumviro vyo kurondera gushiraho imibano myiza hagati y'abafasha kugura amazu biboneka ko vyagaragarije ivangura rifatiye ku rukoba no kugiyumvamo imiryango y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Ibigo bimwe bijeje uburaro byarashizeho uburyo bwo kumvikanisha gutanga ingwati ku bantu basaba gukodesha amazu, gutyo bagaca baroherereza impunzi hamwe n'imiryango y'abagiraneza mu gutanga hahise mu bijyanye no gukodesha. Ariko harimo ibyumvikanywe ko abagurisha n'abakodesha amazu badafise inkuru yazo zijanye n'abimukira b'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Icyavuyemo nuko hakwiye gutanga inyigisho z'abagurisha n'abakodeshwa ku mategeko yo kurwanya ivangura rifatiye ku rukoba no kuri kahise k'umuntu canke bakurikije aho babanje kuba hose.